VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turigenekerezo rya munani ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2017 ndabahaye mwiriwe mwese nshuti bakunze bijuru rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 muri kumena Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyuno mwanya
urumba n'ibintu bimufata kanayitaye hasi hama bakacha bamutora akabanya bamujana mu mwanya ukabona akamusengeye birahera.
Uyu numwe mu banyeshuri biga muri lise Rutega mu ntara ya Gitega avuga ku ngwara itaramenyekana imaze iminsi ifata abana b'abakobwa biga muri iyo lise.
Cenge naho ndagufatwa hari gihe biza nk'umusonga cyangwa iyo shavuye keshi bikaca biziramo. Hama rero ababyeyi nabo bakambwira yuko nabipfukanye.
Uyu nawe numwe mu bamaze gufatwa n'iyo ngwara tubwira uko ihora imufata. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Hagataho turongera tubabwira ubuzima bw'umushinga ntawe w'imyaka 44 yahisemo gusubira mu ishuri nyuma y'imyaka 25 ayahevye nk'uko vyama iminsi yose ya gatatu. Tubafitiye ikiganiro c'amagara y'abantu aho uno munsi tubabwira ku ngwara y'amavunja igisibije mu ntara no makambi amwamwe yahungiyemwo impunzi z'abarundi. Ako imbere y'amakuru avugwa mu ntara no makambi mbanze ndabwire muri make ku bisasu bitanu vyaturikiye ku kibuga c'indege c'i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia hategekanijwe guhurira abashinga amateka kuno wa gatatu matora y'umukuru w'igihugu. Abanyagihugu ba mucungararo bagiriza umugwi Al-Shabab ko ariwe wakoze ico gitero bivuye ko ari wagabishije kuzodurumbanya amatora. Ibitero vy'amasasu vyakozwe kandi mu bindi bisagara asanzwe hacumbitse inteko z'umwe bwa Afrika nkuko vyatangaje n'umurongozi avuga ku gitero cabereye mu gisagara ca Arboe ku birometero 13 uja ku mumanuko bwa Mogadisho. Bitegekanije ko abashinga amateka bashika ku 3,49 baza gutora umukuru w'igihugu mushasha masaha ari imbere. Aha tukibutsa ko perezida Hassan Sheikh Mohamed yahora aramutswa Somalia ari mu bahiganwa muri ayo matora aco kimwe n'umushikiranganje wa mbere wa Somalia. Perezida Hassan Sheikh ariko ahiganira ikiringo ciwe kigira kane. Amakuru ariko aradushikira ubunyene duhawe n'igisarata ca Somalia cijuri ya Amerika nuko abagendesha imiduga batemerewe kwinjira mu gisagara ca Mogadisho. Amabarabara nayo nyene atari make yugawe mu ntumbero yo gukingira umutekano. Bitega kanije ko uza kwegukana intsinzi amenyekana bitarenze ku mugoroba w'uno wa gatatu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Muri make kandi sentare y'igihugu hano muri Leta Zunze za Amerika yarumvirije kuri no wa kabiri birego kubijanye n'itegeko rya Perezida Donald Trump ribuza vy'agategekanyo abanyagihugu baturuka mu bihugu bishika kuri ndwi kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika. Munama yabaserukira intara baturuka mu gihugu cyose, Perezida Donald Trump wa Amerika yasabwe gusigura kujanye n'iryo tegeko mu nzira y'ubutungane. Perezida Trump yishuye avuga ko ari ngombwa ko igihugu kigira umutekano. Mu myishu yagiye aratanga yagarutse ku buryo muhari wa Leta ya Kiislam wagabishije ko abanywanyi bawo bazonyengetera muri Amerika bakinjira no mu bindi bihugu baciye mu bimukira. John Kerry cyo kimwe na Madeleine Albright bompi bahuze araba shikiranganje bajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bavuga ko iryo tegeko ryatunganijwe nabi rigasigurwa nabi kandi rikanashigwa mu ngiro ukutariko. Ubushikiranganje bw'ubutungane bwasohoye urwandiko ruvuga ko iryo tegeko ryo kuza abanyamahanga kwinjira muri Amerika no kuza bimukira kwinjira atahoriciye kubiri n'amategeko. Ubwo rwandiko rwagiriza kandi umucamanza yahagaritse iryo tegeko mu kuvuga ko yarenze akarimbi mu kurihagarika. Perezida Salva Kiir wa Sudani umanuko yatangaje ko ibiganiro vy'amahoro bizotangura mu kwezi kuza kwa gatatu nkuko yari yarabivuze mu kwezi kwa 12 k'umwaka waraye urangiye. Mu ijambo yashekirije kuri no wa kabiri ari mu gisagara ca Yei Town, Perezida Salva Kiir yavuze ko ibiganiro ari wo muti wonyene ushobora guheza intureka ziri mu gihugu aramutswa. Perezida Salva Kiir yari yafashe urugendo muri ico gisagara mu ntumbero yo guhumiriza abanyagihugu inyuma y'intambara zikomeye zabaye hagati y'abasirikare ba leta n'imigwi y'abagwanyi. Perezida Salva Kiir yatangaje kandi ko ivyo biganiro atawe bizokumira, hamagarira imigwi yose y'abagwanyi gushira ibigwanisho hasi kugira ngo babake igihugu. Yatangaje ko azokoresha inguvu kuri abo bose batazokwitabira akamukiwe. Kanan Clement Janda, umwe mu bagize inama nkenguzamateka muri Sudani y'umanuko, akamenyesha ko ivyo biganiro bishobora kutagira ico bishitse ko bivuye ko bihamagarwa n'umuntu umwe. Janda avuga ko bisa nuko ari umuntu umwe yivugana, akavuga ko abatunganye ivyo biganiro bashizweho na Perezida Salva Kiir. Adijuga America mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no mu Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Murashobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ari wewe zitatu akaburungu radio yacu vwa.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara Ijuga America. Turacari mu kwezi duhimbaza imyaka 75 ino radio imaze.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ikiganiro cacu arico gwanyu tugere ku ishege ya Rutega mariri muri komune n'intara ya Gitega ivugwa mu ingwara itaramenyekana ifata abana b'abakobwa bari mu myaka y'ubuyabaga. Iyo ngwara ibafata ibata hasi bakadadara, abanshi muri bo bibaza nimba byo baramaruzi canke ibindi. Ivyinshi kuri no nkuru tubaza umunyamakuru wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Abo bana b'abakobwa bafatwa n'iyo ngwara bari mu runganwe rumwe. Bose n'abana b'abakobwa b'imiyabaga bafite imyaka 16 biga mu mwaka w'8 kuri iryo shuri. Abana bigana n'abo bana bafatwa ku ishuri ryisumbuye rya Rutegama muri komine ya Gitega. Baratubwira uko bagenzi babo bafatwa n'ivyo bababwira.
Mu gufatwa urumva n'ibintu bimufata kanayitaye hasi, hama bakaca bamutora akabanya bamujana mu mwanya ukabona akamusengeye birahera, biheze bakaca barabaka bakasura akagaruka mu ishuri tukamufata bagacata bamutahana muhi bimufashe tukamufata ama tukamujana hanze. Bamwe batubwira ngo ngo nibirogano, bari nabo bakatubwira ati ngo barabatanze. Urumva ni nk'abavyeyi babo nyamba baba barabatanze mu kuzimu baba bagiziki je ndavyumva
je biradutera ubwoba bigashugasanga no kwiga ndisubiye kwiga naho bosohoka gasanga ntuguma hame tumatwikinga ko ashobora kuza nabandi mishe bikabafata kubera kishura tubwire ko ngo bibiraho nyene mu ishuri.
Twashoboye kuvugana n'abana babiri bakunda gufatwa n'iyo ngwara. Consolatrice Kwizera Imana ari muri abo bana b'abakobwa bafatwa.
Cenge na honda gufatwa hari gihe biza nk'umusonga cyangwa yoshavuye keshi bikaca bizira. Hama rero abavyeyi nabo bakambwira yuko nabivukanye navutse uko nyene nyene bibi wanje ngo yarantanze nyene ko nyene ngo ariwe nosigaranira ibintu vyiwe. Barasengera bigahera. Umva vyagiye kwigaragaza ku igihe muhira bakijicwe ca barabibona yuko nyene bibi wanje nyene yantanze. Gusa kupfa nkiri umwana namye ndabigenderamwo kupfa kera. Oya nta mutino kenshi nyene iyo ngarutse hari gihe nyene naho noba ndyamye aho atobarije baba basize ikibiribiri. Gusa ngarutse bajeje kusengera cyasubira neza nkatorikaye nkiga bikagenda neza.
Akimana Darlene n'undi mana amaze gufatwa n'iyo ngwara aratubwira uko vyaje.
Je bahora bambwiye ko ngwaye ibintu bijaye n'ibyo mu muryango, mama bakambwira yuko nangwaye ibintu basi amashetani. Baransengera hama bigahera, ariko akagera ariko indi gihe bikagaruka bakongera bakansengera. Gusa vyatanguye kwibonekeza niga mu wa gatandatu, bimaze imyaka ibiri vyibonekeza, ariko nivyo guhera nkiri mutonya cane n'amasengesho yonyene nta wundi muti banteye nk'urushinge. Birashika nkaraba nkakwa gufa banteye urushinge, ariko basengeye nta na kimwe. bica bihera
Mufaso ni kayanda Tereza ari mu basengera abo bana mugihe bafashwe niyo ngwara ati
ingwara nyene ivugwa n'amasengesho twe turavyemera kwibaho iyari idaimoni yaguteye
Francisco banja tuyagumye ubuzu w'ishuri ryisumbuye rya Rutegama nawe nyene yatubwiye ica bivuga ko
abafatwa bari mu ishuri rimwe ryo mu 8 kandi kuraraba urugero rw'imyaka yabo isa n'iyabantu je rero ngira navyumvira niyumvira ntivyo byose bo bari utuntu bo babipfuza nko mu buzima canke bagashaka nko kuronka ibintu ku ngufu canke kura ku nguvu kugatuma mu mutwe baremekwa mengo mu mutwe ari kibuze wore bageze kubana batatu ko rero bose uko bibafata bibafata cyo kimwe bifatwa yo kwa hasi bakadadarara ngabagarutse mu gatondo bukeye bagarutse tukabona bariga cyo kimwe nabandi
abavyeyi babo bana bafatwa n'izo ngwara zitaramenyekana bavuga ko batazi igituma abo bana bagwara ariko bakavuga ko mu kirundi burozi bubaho igitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidela d'Antoine Nsabimana twemereye abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara kuzogaruka ku buryo burambuye kuco amadini avuga kuvyerekeye kuvurisha igisabisho ingwara zitandukanye tuzoyibacishiza muri kakanya ducishamwo ikiganiro duha abajejwe amadini kugira ngo badushikirize bongere batubwiye ico bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi Abatari bake muri mwebwe baratwandikiye badusaba ko twobasubiramwo inkuru y'umushinga ntaye Alex Niyomenya yahisemo gusubira mu ishuri nyuma y'imyaka 25 ari hevye Alex afise imyaka 44 akaba yigana n'abana bato cane bangana nabiwe mu mashuri umunyamakuru wacu Diane Ndonse yamusanze aho aba mu ntara ya Cibitoke atubwira ivyinshi kuvyagiye biranga ubuzima bwiwe
Imyaka 44 ndubatse afise umugore n'abana batandatu abana bane bari mu ishuri umwana mukuru nawe yaravuyemo umwana muto nawe afite imyaka 5 aratangura ishuri
hambavu yivyo Alex Niyomenya yiga mu mwaka wa mbere w'igice cya kabiri cy'ishuri shingiro kuri lise communale rubona muri commune Mugina yiga mu ishuri ry'abana 42 bafise imyaka iri hagati ya 17 na 24 intambara yahitiye mu Burundi niyo mvo yo kwiga kuri iryo shure afise imyaka myinshi
mu bisanzwe je nanatoye ikibazo cya leta kinyemerera kujya mu mashuri yisumbuye mu 88 hanyuma ndiga ngeze mu y'icumi nizi gice cya mbere intambara ikiratangura mu Burundi niga kuri lise Maranata ubu ngubu yari kiri koleje Kivoga cya ndaheba hama byarashitse ndanahunga mpungutse mbanza subira mu ishuri nja kwiga kuri lise Musenyi Ngozi amaguma cyarasubira bace bica president Ndadaye cyambanza ndaheba niyumvira yuko bizohamba byoroha ariko hageze mu 96 amagume yaciye bamabi cyane kuko naciye mpura n'isanganya ry'intambara mari iminsi ngwaye iminsi biri kiriyegezayo hageze mu 99 cyandubaka ariko kubera mfise bari umunabanje bashoboye kwiga ubu ngubu nyene muri kigihe cy'imyaka 44 nibo bangiriye inama gusubire mu ishuri nange ncambona ubuzima bw'ubu kubera butari mu amashuri bugoye cyasubira mu ishuri
ni kuvuga ugarutse ku ishuri washikiye mu mwaka wa kangahe
bitewe n'uko navuyemo ndi mu y'icumi nizi gice kimwe gusa na cyensubira mu y'icumi kandi mbanza ndawuheza
Alex Niyomenya atubwira ko mu kibano byabatangaje ariko kandi ko hari abo byabereye akarorero keza ariko kandi nawe nyene ubwiwe byatanguye kumugora kuvyakira
kandi naje ubwanje cyabanjije kungora kuko abanyeshuri benshi mu twigana bari abana babene wacu babashiki banje kubujyo kwicirana nabo mu ishuri byaba nk'ibingora ariko mu nyuma nahavuye menyera nyene ubu niyumvamo ndi umunyeshuri nk'abandi
abanyeshuri bakwakiriye gute mu ishuri
mu bisanzwe abanyeshuri byarabatangajije kuko babona nkuze cyane kandi abenshi twahora twirwana babona ndi umutayeri ntabwo bamwe bari bazi yuko banarize nkagera nk'umwaka w'icumi byarababaye nk'ibagora ariko mu nyuma bahavuye bamenyera turamenyerana
muti none amafaranga y'ishure ayaronka gute
umufasha wanje n'umurimyi mu bisanzwe ino ntiharatituka cyane ararima bikaza aranyigisha kongera kigisha n'abana ariko kandi no mu muryango nabo nyine barashigikira buke buke
umukenyezi wawe ntangorane bimutera
mu bisanzwe kurera abana batandatu gatako ukamera nk'urera n'umugabo wawe si ibintu byoroshye
kuba ubayeho nk'umunyeshure mu nzu iruhande y'umufasoni wawe nta cumva bitwaye ku bugabo bwawe
mu bisanzwe ibyo ngibyo iyo umufasha ari wabyiyumvamo naye ahandi hoho kubaho nk'umunyeshuri ntezwa kubaho nkabyemera uko nta bintu binsamaza bibaho iyo ndose akaryo ndasona rimwe rimwe nkamufasha
muti ko Alex Niyomenya yarasanganywe umwuga akora yasubiye ku ishure kurondera yiki
kuko kongereza ubumenyi umuntu abafise birakenewe mu buzima bw'umuntu mu gihe cyose nzoba nize nkaronka urupapuro yaba certificate cyangwa diplome bizomfasha mu bikorwa nzokora
Alex Niyomenya asanzwe agendana ubumuga bwo gucumbagira ukuguru kwa havuga ko yarashwe mu gihe cy'intambara ukwiga kuze mu banyeshuri bakiri bato hamwe no kuba amugaye avuga ko atakibazo hagati yiwe n'abarezi iyo bishitse akaronka amanota make atubwira uko avyakira
ndabyakira nk'umuntu akuze kandi amenyereye ibintu by'ingorane gusa nkizera yuko kubizokurikira bizokoroha nkaronka menshi
mu mwaka uheze wamenye ufise amanota angana gute
namenye ufise amanota 72 n'ibice 5 kwijana
abo mwatanguranye ishure ubu bageze mu buhe buzima
bakora ubuzi bwa leta harimo nabagiye baba badepeye aho nzanumva mbo twiganye bamwe arabakenguza amateka bo muri zabururi
muri ubu buzima bwo kwiga Alex Niyomenya atubwire ikimunezera hamwe n'ikitamunezera
ikintu kimwe kinezera nuko iyo uri kwishure wungo kumumenyi kandi ukamenyerana n'abandi hamwe hamwe usanga aho hapa wimbira yuko wasubiye mu buzima bw'abantu bakiri bato ariko kandi ikitanezera umuntu birashobora gushika hamwe hamwe habaye utundu kutugorane kwishure ugasanga nk'abarezi barashobora kuba bo tukankabanyeshuri bakabatuka mu kivungi uri umuntu ukuze uca yumva umenga nk'ibintu bigutera isoni kukucumenga muri uwo mugwinyi wabo bantu bakuvuzemo ariko kandi ubona nta kundi kuko umurezi wewe ahanurira abanyeshuri hamwe
abantu bakirije amashuri hagati bivuye ku mvo zitandukanye ubu bakaba bafise imyaka myinshi bakibaza ko batoba bagisubira kwiga ngo babandanirize aho bari bageze Alex Niyomenya arabatera intege ababwira ko bosubirayo bakayabandanya na aho baba bafise imiryango imugina mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse tutumire mwe muri mu ntara zitandukanye yaba Makamba Cankuzo Mwaro Ruyigi Karuzi Kirundo canke muzindi ntara zigize igihugu c'u Burundi kutubwira intwari nka Alex zabereye akarorero ababanyi canke zikababera akarorero gutyo tubashikirize ivyagiye biraranga ubuzima bwabo nimutinye kandi no kutubwira ingene mubayeho kino kiganiro ni gwanyu dushaka ko mwiyumvamo ni iwanyu mu ntara mukanya duca dutandukira amakambi ariko mukubandanya batwumvira za tukaributsa ko ijwi rya Amerika rimaze imyaka 75 ribageza aho iganiro radio ijwi rya Amerika rero ryatangwe ibiganiro vyayo vya mbere mu kwezi kwa kabiri ku mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1942 mu gihe c'intambara ya kabiri y'isi yose ico gihe icicaro c'ijwi rya Amerika cari mu gisagara ca New York ariko ubu dukorera mu gisagara ca Washington tuzobandanya kwakira ubutumwa bwanyu n'intasho kubijanye n'isabukuru ya 75 izomara ukwezi kwa kabiri kose ndetse n'intango z'ukwezi kwa gatatu mukanya ni mu rusenda ayavugwa makambi tuyahera mu ikambi ya Rusenda iri mu majefo y'igihugu cha Congo hishira hamwe ry'abakarani nguvu mu mukambi yo mu Rusenda bavuga ko binjiza amafaranga menshi nubwo hari abantu batari bake basuzugura akazi bakora abakarani ni bamwe mubona ngaho mu ntara zitandukanye bikorera ibintu bakoresheje nk'amakinga tuvyumva uko bigenda ngaho mu ikambi ya Rusenda mu ijuru rya Vedaste ngabo
abanyamuryango bakoresha iramwe ryo kwikorera imizigo no kuyipakurura mu modoka bakorera mu mwambi wo mu Rusenda bazwi ku izina rya tugwanya ubukene bemeza yuko akazi bakorana n'abasore ba Kongomani ko gupakurura imizigo kamaze kubateza imbere mujyara abantu benshi bakabagayira bamwe mu bakora uyu murimo wo gupakurura imizigo mu mwambi wo mu Rusenda baganire n'ijwi rya Amerika basobanura yuko bihangiye uyu murimo nyuma yaho ubuzima bwo mu nkambi butabemereraga kubona ibyo bifuza ariko kuva batangiye gukora aka kazi bagenda babona amafaranga y'ukemura ibibazo bibugarije
tuge mu gihe tuvuye mu Burundi twari dufise ubundi buzi twakora kuko twarize bamwe bari abasudere bandi bari abamekanisiye bandi bari abaelektricien uba gushika nkacu tubona ko turi mu buzima bugoye gose atakazi kahari ne tuvuga ese tuzogira gute kandi turi abajene tugifise inguvu zo gukora akazi kandi tuko turirukana n'ubuzima cha tubona ko nacho dokora ubwo reka tuze turikorera iyo mizigo kugira ngo turonge ajya make make adufasha kuko umuntu uri korakora aka kazi kacu nuburi kirato nuburi kandambiri nuburi panaro cyangwa ishati uronse ayo mahera urigurira imunzu kuko ivyo kurya baduha muri ashise
baziki wacu vraiment karadufasha abana nka jewe kuva ntanguriye aka kazi kweri ndimo ndifasha ibintu byinshi nkuje nabunze mva mu Burundi atama mama mfite atabavyeyi mfise na numujyango numwe mfite nga ariko igiye ninjiriye muri aka kazi kubudebardere vraiment karamfasha kweri kwigurira utuntu duto duto nk'impuzu ibirato n'ibintu bindi benshi bahora batubwira amajambo menshi menshi ngo muraba debardere abakarani nta kintu muzovamwo ariko jejo ni navyo mora ndaba kuko jeni rabira ubuzima ahantu gusa nkura amahera amfasha kugira ngo meze mbeho kugira ubuzima bwanje ugende neza.
Bamaze kubona ubwinshi bw'abantu bashaka akazi bw'ubukarani ingufu, bahisemo gushingisha ishyirahamwe rigizwe n'abanyamuryango 50 mu rwego rwo guca akajagari kagenda kagaragara muri uyu murimo. Omar Abdallah ni perezida w'ishyirahamwe ry'abakarani ingufu wo mu nkambi yo mu Rusenda, avuga yuko nyuma yo kwibumbira mu ishyirahamwe akazi kabo karushijeho kugira isura nziza na gahunda.
Akazi dukora ni akazi ko gupakurura imizigo no gupakiza imizigo tukagera ku isoko bita foire mu gihe cy'ipokera. Kakaba ari akazi dukorana n'ababembe, dufise groupe zibiri, ariyo groupe y'abarundi na groupe y'ababembe. Muduguje tuyigaburamo kabiri, ababembe bazana abantu batanu natwe tukazana abantu batanu tukaca dupakurura umuyo muzigo. Amahera abonetse natwe tuyagaburamo kabiri, ari 10,000 bobo batwara 5,000 natwe tukabatwara 5,000. Rya 5,000 tukaca tubigabura muri barya abantu bakoze kajya kazi. Donc fo ari ibaye nka lo 15 tuge akazi tugatangura lo 13. Kukocha dukore imisi ibiri lo 13 na lo 14 lo 15 fari kacitangura kacha batangura gutanga ivyo
kupakurira mpakura nka modoka rangana gutse
ku munsi ashobora kwinjira nk'imiduga 10
ku munsi yari giye cipokera hari giye bapakurura imifuka 1,000 y'ibiribwa aho buri muzigo bawupakurira amafaranga 500 y'amakongomani. Nubwo abakarani ngufu bakoresha imbaraga nyinshi mu gupakurura imizigo, iyo barangije aka kazi bavuga yuko bagaruza imbaraga baba batakaje banasana isura yabo.
Turakora duhejeje gukora nk'ihaje nk'imodoka zitanu tuca dukora uno munsi haje duhejeje dukoze uno munsi ehejeje kugakora ndagenda acanoga amazi akanye muri Rusenda nkaca niyumva neza nkaca ndyama azozindukeje nkaca ndondera nk'amata nkanywa ari amata atabonese nkanywa icyayi.
Mu nkambi yo mu Rusenda impunzi z'abarundi zikaba zidasiba kwibumbira mu mashyirahamwe mato mato yo kurwanya ubukene, nubwo kugeza ubu nta baterankunga bari babona. Badasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Urakoze Vedaste Ngabo. Mukanya gatonya duca twinjira muri ca kiganiro camagara y'abantu no munsi naho tukaza kubabwira kuvyerekeye ingwara y'amavunja. Haraheze imisi mike ikambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania ivugwamwo ingwara y'amavunja irembeje impunzi z'abarundi. Iyo ngwara itegwa na gakoko kitwa imbaragasa, iribonekeza kandi mu ntara zitandukanye z'igihugu cu Burundi. Twashatse kumenya ingene umuntu yo yikingira haba mu ntara canke mu makambi, gucyo twikora kuri muganga Anita Munyana ari kuri mikro ya Diane Ndonse. Tubatega amatwi.
Anita Munyana ndabaye mwaramutse kandi ndabaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Amahoro neza Diane, urakoze kumikaze.
None ga muganga Anita Munyana, amavunja yoba ari ingwara?
Ego cane Diane, imvunja ni ingwara zo kumubiri. Hama ni ingwara dukunda kubona cane cane ku bantu badakunda kwambara ibirato bagenda bambaye maguru masa.
Ego mwavyumvise yuko nko mu ikambi ya Nduta muri Tanzania ariho cyane cyane amaze kuvugwa ko aya mavunja amaze kwibonekeza cyane muri no minsi, byo bavifa kukutambara ibirato nivyo mushatse kuvuga nabo?
Urakoze cyane. Ubwa mbere ikintu twoshimika ko no kumenya yuko agakoko gatera ingora z'imvunja karakunda ahantu hashushe. Ni nko twovuga nka karere muri Afrika no iwacu, muri Amerika y'epfo canke mu bihugu vya Antia, aho n'ahantu hari ubushuhe. Rero nko muri Tanzania murumva yuko ubiravye ukuntu bicafye ku ikarata, Tanzania iri mu kirere cy'ahantu hashushe gose. Hama tukaca twibera ku isi mu musenyi, ahantu haguranye umusenyi. Rero ni kwihweza neza yaba muri iyo kambi hataba urumva ko ni muri Tanzania harashushe. Murumva ko kagakoko ari ahantu habereye yuko kabaho, hama nukora ko tari inkungugu nyinshi cyane.
Nk'abo banyagihugu basanzwe bafise amavunja kubera baba mu ikambi, ubwo ubwishi bwabo no kuba ahantu barundanye vyo vyo ntivyo babirimwo ko aya mavunja bakarira
gose cyane. Imvunja imwe gusa iye mu mubiri w'umuntu ikinjira kenshi yinja kuko igomba kurondera ahantu inunuza amaraso, hama ishobora kubaho hamita magi. Mwibaze namwe ko inyuma y'imisi 4-5 iba yamaze kwiza ibikenewe byose kugite amagi igata amagi amajana 2 gushika ku majana 25
zirandukira none
wese kwandukira yumvire ko amajana 25 y'amagi arungitswe kwisi mwa mumva atari byinshi hama muce muri aba barugo bwinshi bw'abantu ivyo byose birakora
ni kuvuga yuko nk'abasanzwe bitaho rero impunzi bakwiriye kwitaho izo mpunzi zo mu ikambi y'indota kugira ngo babakingirizo mvunje ni kibazo mubona gikomeye gikwiriye ko inkishiramwe gita impunzi HCR n'andi mashira hamwe yitaho abantu nkabo akwiriye kugira icyo bakoze ko kugira ngo babakingirizo mvunje
urazi Gadiana ngahatwoja muntu mbere y'ukwigisha kugira isuku y'umubiri impanuro n'ukuntu bategeza kwifata nkizo mvunje ko mumva zigwiranye nga bakuye kugihagurukira bakaba himiriza bakababwira ukuntu bategeza kwifata hama bakabumvisha ko bakuye kwambara ibirato
iryo shira muri tari bibahaye nibaza ko bitazoborohera kuronka kuko ni impunzi erega ni impunzi ziri mu ikambi
ivyo ntubeshe kandi aho usanga babahaye n'ibirato bitabereye ajya makamambiri ntacafasha murazi kuye umuntu atambuka makamambiri usanga mu nyuma wuzuye umukungugu udasanzwe bikeneye ibirato vyugaye neza amashesheti bakayabaha kugira bikingire vyukure murumva ko ari kibazo gikomeye cyane nyabujya nko kubivuze ari impunzi batishoboye badashobora kuronka nico bambara
ubwo nk'impunzi ibintu nyamukuru ishobora kuba ikeneye uno munsi ubwo ikibazo c'amashesheti n'ibirato mwumva koko birimo
n'ukuri Diane mwumva ko n'ikintu kitoroshe turabivuga ukonye ariko tubiravye kwindi ntumbero ni ikintu kitoroshe cyane gose kuko uravuga uti ibirato sinkenegwa ariko muri rusangi hari ibintu kuronka bwa mbere aharara hameze neza kuronka icafungura kuronka ico yambara njye kwambara harimo impuzu n'ibirato byose
murumva yuko nyene na HCR ikwiye kugira ikikoze kugira ngo ibafashe kugira ngo batuzizo mvunja mbigazo bazifise ingaruka izihe ku magara y'umuntu
za mvunja ziba zamaze kumubaza havyimvye hamugasanga ni sukurike ugasanga haracafuye harashobora kuvyurukiramo rero ingwara zivuye ku ncafu
nkizi
nk'igihute canke hakinjamo izindi ngwara waziko kwisi huzuye ama microbe atandukanye ugasanga rero ziramuteye nka tetanos niyo ngwara ikomeye ishobora kwibonekeza ugasanga harinjemo umucafu inonte yagiriye isuku ugasanga n'ukora ariko rirabora
ivyo murabivura none mwebwe nk'abaganga
oya bishitse ngaho kenshi iyo ino ryamaze kubora aho usanga bamuciye amano
by'ukuri ino rigacika kubera ivunja
neza cyane gose n'amaforme complique no kuvuga bya bintu babyageze ku rugero rwa kure aho yagize imvunja ikagira igikomeye cyangwa we nyine akagerageza kugomba kugikuramwo hama ntarigirira isuku
mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu hari abantu bavuga yuko bakoresha ipeteroli mu kuvura aho bakwivunja kugira ngo ntizisubire ivyo bintu mwe mwumva biberega muganga
nta na gato ya Diane kuko urumva ko bitajanye no kuvura ubwa mbere ibikomere kandi no kubigira isuku ibereye ipeteroli ni ikintu kitari ciza ku mubiri na cancana ahantu hari ikiguma no kuvuga igikomere cuguruye rero ababikoresha bako baronona umubiri wawe bakwiye kwitwararika rero cane gose kuja kwa muganga guhurumbira kuja kwa muganga bakegera abaganga bakabaraba neza bagasuzuma ivyo biguma vyawe kugira babivure neza mbere babahe n'impanuro z'ukuntu bakwiye kuvyifatamo kugira ikiguma gisa nabi ngo cononekare
Muganga Anita Munyana turabakengurukiye kuri kino kiganiro muduhaye
urakoze cyane gose Diane nandi ndakengurukiye abo bose banyumvirije
barakoze Diane ndonse na muganga Munyana Anita kuri ico kiganiro mumvise bariko ratubwira imvunja ziri uretse mu ikambi ya Nduta ariko no mu makambi atandukanye arimwo no mu ntara murantunga zirimwo mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi mukanya turaza gusozera ariko nkuko nabibabwiye turi mu kwezi duhimbaza imyaka 75 kano karirimbo tukabature twongere dushimire Jean Marie yakaturirimbiye
Radio Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo
akaba ari nonga hariyo duce dusozera kino kiganiriro wanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza Diane Nahazwe hamwe na Innocent Kimenyi na ingenieur Jo tubifurije kugira umunsi mwiza tuzosubejo nkaho twatanguriye ntimucike ni kiganiriro muri sanga cha saa 10 aho mugenzi wacu yanitangisha akaba yagira kuvyerekeye ukwibagira
Mugutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu Mugutanga ijambo mu banyagihugu